VOA. Ήδη News with America. America I Washington DC mwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro gihijambo abatwumviriza aho no mosi tugira tuvuge kuvyerekeye iterambere rirama umutumire wacu uno munsi ni Francis Rohero ayoboye umuhari muvuma orange kuvuga umuhari w'u Burundi bugeze mu bigero ukaba umuhari witiriye ibara ry'umucungwe arasohoye urwandiko rwa programme mwise programme d'un Burundi prospère ambitieux et paisible no bivuga ko ari umugambi w'u Burundi bwikwije buhimbaye kandi butekanye twashaka uno munsi tuvuge ku kibazo kijanye n'iterambere ibikenewe kugira habiterambere mu gihugu cacho cose kanaka yamara turashimikira ku Burundi muri iyo programme mwasohoye kubijanye n'ubutunzi n'iterambere mwabivuze ko iki
twe twafashe umwanya kugira ngo twiyumvire kuva igihugu cy'u Burundi cikukiye haraheze imyaka irenga 50 tubanza kuraba ibyagiye birakogwa ubwira bwinshi abategetsi benshi batwaye ibuno Burundi bagerageje kugira hama turabona intambwe bagerageje kugira umwe wese yarakize icashoboye burya mu kirundi banavuga ngo umuntu atanga icafise hari abagize bimwe gusumba abandi binabo baragira ibiri inyuma y'abandi ivyo navyo nibisanzwe burya abantu bose ntibashobora gushobora bimwe aho rero tugereye twasanzwe umenye igihugu cy'u Burundi ugereranije n'ibihugu biri kumwe kiri inyuma mu bintu byinshi cyane tugereranya n'ibihugu bidukikije ugasanga ivyo bisigaye biteye agahinda umwe wese mu Barundi bitaravye imigambwe barimwo bitaravye ubwoko barimwo bitaravye aho baba bose ugasanga bafite agahinda ku mutima aduca dutangura kwibaza ati mbega umuntu yofatira kuki ni iki kintu gitoyi yofatirako akarorero Abarundi benshi n'abarimwe gusumba abandi hejuru hari habize amashuri menshi abo nabo usanga bariko barondera ibibanza bajamo muri abo bantu bese rero guhera ku murimyi gushika kurya umuntu ari hejuru umwe wese arafite ikintu yipfuza ikintu arondera igihe rero twebwe twokwibaza yuko abo bantu bose boyiganirwa gusa kurondera bya bibanza bice bitavy'abategetsi twaragerageje guteranya ugasanga ufuteranije bamutanere n'abakonseye babo ugateranya ababura amatari nabo n'abakonseye babo ugateranya abashikiranganji abashingamateka utora abantu batarenga 1,200 aho tuba twagerageje ico gitigiri kukigira kinini usanga rero abarundi bose bipfuza ico baba tudashobora kugwanira mwene ivyo bibanza gusa bishika 1,000 iciza rero nuko hari iterambere rituma umunyagihugu wese avuga ati mbega cyane aho ntoja muri bya bibanza aho nicaye uno munsi igiti cyo tuma ntera imbere nivyo rero usanga rero hari uburorero bwinshi bwiza bwagiye burakogwa ngaha mu Burundi abantu bofatirako kwizera rero byabaye tukagira tuti mbega uno munsi hoko wiki na karorero hari umugambi abarundi benshi bitwa CSLP barawuze ni umugambi wo kugwanya ubukene muri kino gihugu uwo mugambi mu kuwukora amakungu yarafashije kugira ngo abarundi bava mu makomine yose mu mitumba yose baba bazi ibyo bari bipfuza birakogwa birashigwa ku rutonde n'icegeranyo ciza cyane mugaba kenshi usanga nk'abantu baharanira ubutegetsi atanumwe yigeze agisoma atanumwe azi n'ikirimwo mbere n'abacanditse abantu usanga b'intwari batumye ije bintu bishobora kujaho atamunyapolitike n'umwe abiyumvira ati mbega bajya bamfasha iki intumbero yacu rero ni iki ni uguha ijambo rikomeye abantu twita abatekinisiye muri iki gihugu abahinga mu byo kunonosora ibyo bintu kugira ejo bafate ikibanza bumenye bati ubu nibyo twohera kuki aho rero dufatiye nko ku burimi naravuze mu minsi iheze icyo bita accord de Maputo ituma nka budget ya leta bayifatira ko bakagira bati ni ibice 10% n'ibije mu burimi ubajije amareta atandukanye yose yagera atwara ubu Burundi
iyo akoreye amaputo mwo isigura neza bashaka kumva ibirimo
cyane ego muri turiko turageramwo ubu unye ibihugu biraje hamwe bikagira ico no kwita ama traité canke mu kirundi ngene no vita ibyegeranyo bagira bati tubifatiye hamwe ibihugu byacu byotezwe imbere n'abantu barabiye kubinda abandi bariko barakora ico gihe rero Maputo bashize hamwe ico bita accord de Maputo abategetsi bo muri Afrika bagiye hamwe baragira bati ibihugu bya Afrika birakenye ubutunzi bwaho budafatiye ku burimi ntibishobora ko dutera imbere baca rero bagira inama baja hamwe inama bagira bati turari ngene atareta nini ikoresha amaheri kura mu banyagihugu yosubira gukoresha amahera menshi ikibagira uburimyi bavuga bati nini buri buri dufata ibice 10% ufatiye ku Burundi nk'akarorero muri uwo mwaka twarimo bije ya leta yari imiliyari 2500 n'ukuvuga yuko mu burimyi hategerezwa kuje imiliyari 150 twebwe rero iyo tugifatiye ko turavuga tuti ndegizo miliyari 150 mu gihugu zokora iki ziragaragara ico zakoze haraheze imyaka tutarabye umugambi wari wo canke iki barikoresheje hariyo mu myaka iheze twari turi mu gihe abantu bagira bati bije yo mu burimyi ni bice 3% ni 4% harabaye akarusha abantu bagenda baragushikaho Uburundi bugera aho bushobora kubigira ubuhunye bushiramo muri ico gisata ibice 10 10.7% none ayo mahera koko arakora ico yagenewe burya aho kwa matuguma tubwira amashira hamwe y'abarundi tubabwira ngo muzoronde nifashanye ubwo ayo mahera ntashobora gusubvansiona mu jambo cy'Ifaransa nkoresheje ntibashobora gufata mu ntoki nini buri ibyerekeye izitegwa mbumba rugo bagafasha ayo mashira hamwe y'abanyagihugu mu makomine yose nk'urugero rwo gushaka muri ari gituma ku ikomine twe rero tubifatira ko tugira tuti iterambere ry'ukuri ry'abarundi ritegerezwa gutegekanywa nico dukwita in planification economique bitegereza gutegekanywa hamwe n'ubutagiye kuri iryo shuri ubimusigurira akabimenya akabyumva akavuga ati iri bintu cyakakamaro no bikoresha iki kandi byogira aho bigera
muri ko muravuga nki iri terambere umuntu aravye nibi bihugu bimaze gutera imbere nanga muri leta zunze ubumwe za Amerika igisata c'uburimyi ni igisata wasanga aricyo batanguriye ko guteza imbere mu nyuma bagatandukira ibindi bisata nk'ivyerekeye amafaranga vyerekeye ari finance les services muri rusangi ariko batanguriye ku burimyi gushika n'uno munsi naho ico gice kitwa ngo ntikigikomeye nk'ivyo bindi bice by'ama services bako turavuga muri Amerika ari kuravye amafaranga ava mu ico gisata c'uburimyi n'amafaranga ateye ubwo baracari menshi cyane kuri Afrika ibihugu byacu nikihe byo tegezwa gukora kugira ngo biteze imbere icyo gisata ariko muri abivuga kandi bibone ko ari gisata gikomeye cyane mu mwiterambere
ubwa mbere twebwe mu kubivuga dushaka ko umunyagihugu abari wabyumva ntashobora kubivuga bibwirwa n'umunyapolitike ngo niwabyumva umunyapolitike akenshi burya iyo afashwe ku gakanu n'abanyagihugu ntihakora ibyo bashaka mugabe baguma bicaye ngo niwazo bitubwira ntacazokwigera ababwira kuko ni ibintu bigoye cyane kubikora ubwa mbere mfata akarorero ibihugu byose byateye imbere ubu bigeze ku rwego rw'amaserivisi bigeze aho biriko birateza imbere nko mu maserivisi nk'izi za turizme zibateza imbere barafise aho bahereye mu Burundi wacu icyo twohera ko nicyo c'uburimyi mfata akarorero abarundi benshi bakorera leta bama bariko baragira za yegeregere ngo bahembwa nabi umuti bibaza kubwo nyene leta yobongera amahera kuko nkuko iyo riko ibikora ku bategetsi iyo ubuzima bwifashe nabi abategetsi biyongera amahera bahembwa bakibaza ko batoye umuti wa bwa bukene bari bafise muga ntibashobora kubigiza abanyagihugu bose ariko ufashe amahera atari make y'igihugu ibice bitari bike ugatuma mu makomine yose abantu bashobora kurima ndafata ubororero kugira sinje kuri simvuge mu kirere umuntu wese amaze gushika ahantu bita mu mutoyi arazi ko hari abazungu b'abataliyani bafashe amashyirahamwe y'abarundi usanga ibintu bariko bararima uje wese mu mashyirahamwe y'abanyamutoyi ngaho ibujumbura murabona ibizimburwa biriyo ndikoze nuko hariho umuntu barya abanyagihugu abaha amahera bagakora ibyo bintu bakabirima hamba bagashobora kwiteza imbere ni ukuvuga ko bijya mu gihe byoba mu makomine yose y'igihugu itomati zogwira ibiharage byoba byinshi inge zogwira wa munyagihugu yahora ahembwa 100% ni ukuvuga ko ashobora guhembwa ibyo 100% agashobora kwirihira rasiyo y'ukwezi kose n'umuryango wiwe kuko inda zikwiye ibyahora bigurwa 100 bikagurwa 200 ibyagurwa 150 bikagurwa 300 ibyo birashoboka kuko muba mwarikoze igihe rero umunyapolitike abanza kuvuga ngo amakungu nadufashe akama muri ivyo ntibikunda iyo yabanje guhera kuri ico bakabanza kurima tukimbira tinde gakomine ya Kayogoro iri mu bumanuko komine ya Mugu iri mu buraruko hariya komine ya mu Kirundo komine yo mu Rutana hose bogira nkuko byo tuma ico no kwita pouvoir d'achat ya mahera yacu agira hafatiye ico gihe rero hari ibintu byinshi twaca dusobora gukosora ariko rizo tujana mu ntango igira kabiri kuja mu secteur de service bidushobora kuja mu secteur de service mu gihe abantu benshi bariko bararongera akazi tudashobora kukabaha badashobora kwinvestisa mu kintu na kimwe secteur de service itera imbere kuko abanyamahanga baje kwinvestisa iwacu none byogenda gute abarundi twese turazi ko ari abakene ni bangahereje iki ivyo rero bituma iyo service iri hasi gusumba izindi bya y'uburimyi idashoboye gutora koyoko nta na kimwe kizoshobora gukunda
mwarabukunde
nuko bifata mu ntoki umuntu ubwira umuntu yubahuka ashobora kugira ico kintu ndashaka kugikora ndashobora kwemera mu myaka 5 ya manda naho bigoye nkagikora naho kizotuma abantu batabibona inyungu ubwo nyene.
Eh. Muri yo programme yanyu programme d'un Burundi prospère ambitieux paisible umugambi w'u Burundi bwikwije buhimbaye kandi butekanye mwaravuze ko kenshi umuntu yitegereje abanyepolitike baba abari ku butegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi kenshi usanga baniganira ibiti bataba bafise imigambi iboneka y'uguteza imbere igihugu ico no kwita vision ibyo byose turiko turavuga hatabaye ihinduka mu buryo abanyepolitike biyumvira bagashira imbere inyungu z'igihugu baka n'imigambi iterambere guteza imbere abanyagihugu ibi byose ntibishobora kuja mu ngiro muri iyo programme mwashize habona nikihe mubona cyo kugwa kugira habe ihinduka ry'ingendo
yego twebwe ico turiko turarongera uko dufite umuntu afite imyaka 45 kwa hinduka ubuje umuntu kwameze uko yabaye imyaka 40 ntushobora kumuhindura mu minota mu myaka 2 mu myaka 3 umuntu afite imyaka 60 mu Burundi nubari karagwanira politiki uko yayibonye haje imyaka 40 nizo yiyumvira kuba banyiriwe nabandi ntidushaka kwahindukeje mugabo twebwe turifuza ko uno munsi umwana afite imyaka 13 mu myaka 5 niyagira 18 azobagira ati inyungu yanje ni iyi nifuza ko umuntu ari muri kaminuza no munsi afite imyaka 22 23 asoma bijya twanditse siri biriya birimo amakosa birimo n'ibindi bindi byinshi bitameze neza mugabo dushaka ko babisoma babyungure bari kosore hamwe wese abigire gwe utabyumva guma ari umurundi mugabo dushaka kwa benshi mu bakiri bato bakabuka ahubwo bumva igikorwa cyabo no munsi ko bafite imyaka 25 30 35 40 ko bashobora kugira icyo bamaze niba gume bibaza ngo bidakoze wa wundi w'imfura wacu bidakoze naka ntibikunda dushaka rero ko bumva ko igikorwa ari gwabo kuva no munsi
iyo programme rero mwashize habona ivuga kuri yerekeye kazoza ku bariko barukubu bishobora koroha ko bahindura ivyimviro
yego cyane navuze nti dushaka ko bahinduka abarundi uko bameze tumeze uko mugabo twibaza ko uwukiri muto yibaza ati mbega ko Burundi unye uko bumeze hatabandanije habizo ntureka ngo abantu bicane tuzobaho tuzoramba tuzoshikana imyaka 90 nimba rero tuzoshikana imyaka 20 ntikeneye kugira umunoho w'ibiriko biraba byo ku isi nitwiyumvira ingene twokora ingene twokwiyumvira ibiriko biragirwa turari ingene twobishira mu ngiro iregira ibiriko bikorwa mu bindi bihugu n'iwacu turabishobora kigere narigeze kukubwira hezi imyaka 30 mu myaka 84 ibihugu bya Iri Maurice muribuka ko bategetse savye baza ngaha mu Burundi bavuga ko igihugu cy'Uburundi giteye imbere ubu ico gihugu cya Iri Maurice kigeze nta n'uburimyi bukomeye bafite kuko n'agahugu gatoya bakoresha bari muri sector de service iteye imbere muri Afrika nibyo rero iyo tubonye iby'abandi bariko baragira dushaka ko uwo mwana ari muri lise uno munsi uwo munyeshuri ari muri kaminuza dushaka ko akebuka ubunyenye yumve ko igikorwa kiba atarukwirukira umugambwe ubumvuze ni ubugwi bw'abakiri bato buri mu migambwe n'inaka ngo baje kugwana bugarana amapermanence baturira amadrapo yumva ati mbega inyungu yanje ni iyihe uno munsi inyungu yanje ni uko nzova kuri kaminuza igihugu cy'ubundi gishobora kugura amashyirahamwe ashyika 30 je nkaronka akazi ivyo rero ntibishoboka adafata umwanya ngo yicare asome ibyanditswe ibi turiko turandika ntitwabikwiye mu mutwe twabikwiye mu bitabo byanditswe n'abandi ntabwingeza kuva kera ntacyo turiko mugihe ntacyo turiko turadekura mugabo dushaka ko abantu bakebuka biyumvira igituma iminsi yose twagiye ku ishuri ko tutagiye ku ishuri kugira ngo dusigare turi abo ngaho ni uko twamenye ubwenge igituma ibindi bihugu byiteje imbere igihugu cya Israel mwese murakizi ndakivuga cyari ubugaragwaheza imyaka yaba 50 uno munsi gisagute mu bihugu biteye imbere muri kimwe y'isi kirimo dushaka rero ko abana b'u Burundi aba banyagihugu b'abarundi bumva ko muri kano karere bafise ubwami bw'imbe bwabaye imbere y'ubundi bwami ubwami bw'u Burundi bwabaye imbere y'ubundi bwami ibindi bihugu byagiye kuza biraje hamwe mu nyu ubwami bw'u Burundi buhari none nitwe uno munsi twoba inyuma y'abandi dupfa kuba mustandere dupfa kuba umushingamateka dupfa gusa kuba umuministre ejo uzohaga ibiranze 1,200,000 mu gihe abantu bize iki gihugu barenga 100,000 ubumva ibyo twobita ahubwo dukwiye kumva ko umwe wese ahahagaze ahari ashobora kuronka icyakwiye akiri waragwana ibyo rero ntibishoboka hatariho abana uno munsi bariko bariga ashobora gutangwa kubyumva uno munsi iyo ngwanyo rero niyo turimo kandi tuzoyishikana
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro muri sanga gijambo abatwumviriza aho turi kumwe n'umutumire Francis Rohero ku telefone turi kumwe na Thierry umwe mu bakurikirana programa zacu Thierry muratwumva
turabumva cyane
mufite ikibazo canke icyumviro mushikiriza
hanini cha yari nk'interano ni icyumviro mu bisanzwe nariko numvirizwa umutumire Francis ibintu avuga vraiment ibintu umuntu wese yumva n'umwana yokumva gusa mu Burundi ingorane dufise nuko benshi nabo byerekeranye nabo byerekeye batabyumva barabyumva ntibashaka kubyumviriza aho twatanga karero ngibyo bintu byiterambere usanga nko mu biro by'umukuru w'igihugu nka karero ugasanga mu biro by'umukuru w'igihugu amahera agiyeyo ni menshi cyane gusumba amahera aje mu burimyi n'ubworozi ugasanga rero ibyo bintu bidashingiye iterambere ridashingiye ku burimyi n'ubworozi kuko hanini abarundi batunzwe n'uburimwe n'ubworozi kuri 90%. Urumva rero udashizemo uburyo bukwiye mu burimwe n'ubworozi nta kintu na kimwe uzaburi kurafasha abanyagihugu mu bintu byerekeranye n'iterambere. Ukacura aba ugasanga amahera y'abategetsi, ibintu by'ingendo, ibiki, ugasanga ibyo bintu byose byo gufurahisha abategetsi nibyo bigendamo amahera menshi gusumba ibintu bishoboka byo gufasha abanyagihugu. Ugasanga nk'umukuru w'igihugu cyacu aravuga ko akunda abanyagihugu. Akunda abanyagihugu cyane rimwe na rimwe akabifatanya nabo mu gukora ibikorwa rusange ibintu mwe n'ibyo rimwe na rimwe ugasanga ariko aratanga n'udufashanyo naho tuba ari duke ukatubona ko ari duke mugabo ukabona neza ko ari umuntu yerekana ko akunda abanyagihugu mugabo gihe aheruka gutunganya mu matora munazi yuko makungu yose yavuze ko idata atazotanga ifashanyo bahama baraterereza abarundi abarundi hariyo baterereye kandi na leta yarekuyemo amahera yari yashizemo mu bisata bitandukanye no mu munywi rw'orozi rero haravuyemo amahera atari make mugabo uri cyantangaje nuko mu bintu numvise sinzi ko numvise nabi mu biro by'umukuru y'igihugu amahera yari yagiyeyo ntigeze avayo urumva rero ukaca bafata amahera yagiye mu munywi rw'orozi akaba ari bakurayo gusumba yuko bafata ayo ibitoro bagenderamwo ayo yiki umunyagihugu akaba ari abandanya tubika umukanda gusumba rero mbona yuko ataterambere rishoboka hatabaye ugukunda abarundi hatabaye abategetsi bakunda abarundi biyumvira ko abarundi banyarusha ari hariya biyumvira ko basunza biyumvira ko nabo ahanini aho bo bagenda n'indege aho bagenda n'imiduga bo bashobora kuba bahagenda n'amaguru bona rero ahanini hoba ugukunda abarundi cyane cyane gusumba kwikunda n'iterambere rishoboka mu Burundi murakoze
dufise uyundi ku telefone mu badukurikirana Chris Ani muratwumva
yego menda bumva mu nyesha makuru
mufise ikibazo canke intererano
yego ndafise akabazo nabazo mu shinga ntahe rohero n'intererano
Muduge kwijambo.
Ego uwo mushinga ntahe ndamuzi arakunda kuvuga ibintu byubaka igihugu kuva kera ndamuhanda mwumva ku maradiyo mu Burundi naho yanaturiwe ariko mu Burundi hari ubumuga bwinshi hari ubumuga bwinshi igihugu cya mbere ku isi ni no byita igihugu cya mbere gikenye ku isi ni nacyo gihugu cya mbere gitunze imigambwe myinshi naho bavuga ngo ubunyegeri bwinshi n'ibyimba benshi baharanira inyungu zabo ubu uye mu 2000 warura mu 2000 amafaranga icyo cyagurwa ugacuharura amahera kigeze ko uno munsi n'amafaranga ateye isoni uraba isukari amafaranga ageze ko n'ubukene urundi bufise abanyagihugu mu Burundi ugacija mu gisata cy'uburimyi uburimyi ni igisata cya mbere gisinzikaye cyane niyo bageze ngo bararonse ishanyo baca bashyira mu mifuko yabo bagabo bari ku butegetsi uno munsi nashaka ndakubaze ego urafite imigambi myinshi wanditse muri icyo gitabo ariko sinibaza yuko muri abo baye kigiye uri kuravuga yuko bazona gisoma cyane kuko mu Burundi umengo hari ubumuga bwinshi nagenda kubaze uri kuraraba izi nzego bamaze gushinga mbega ubona hari icyizere wowe ufise cy'uko bazaba bateza imbere umunyagihugu mutoyi uretse yuko bonye nari bumbona umengo nibo byose bikumirira ko byose byamaze kujya mu mfuko yabo
ishure
mu migambi yawe
reka bishure Francis
ubwa mbere hariho kimwe avuze ngiye tudahuzwa ko Uburundi kuri jewe si igihugu gikenye ni igihugu gitunganijwe nabi bivuye no ku bantu batandukanye bagiye baragitegeka uko babyumva bamwe bose babigira uko babyumva kubera icyo no kwita consensus ukumvikana ku iterambere ry'igihugu planification de development ntayihari ngiye rero kuce yarambajije ati nabo banyeshuri ngo ndiko ndavuga ngo ntibazogisoma ngo nibaza yuko ngo bazobikoresha iki itumvikana iyo ushize inkono irimo imfungurwa umunyi kenyera kugira iryohe ntutegeza kubungana n'izo mfungurwa ni ukuvuga ko naho ho byo cosomwa n'abantu bake kino gitabo naho byo kumvwa n'abantu bake bakaba ari abantu bafise umutima bakaba ari abantu bundi iyo turiko turaje jewe nta nkeka mfise ko iyo tuja tuzohashika kurya no mu gutakara igihe cyose abandi bariko barapfa igihe cyose abandi bariko barangara byakozwe n'abantu bake
mutubabarire ku buhinga bw'ivyuma bimeze neza reka turiko turavuga ku bibazo vyerekeye iterambere rirama ku vyerekeye Uburundi aho dufise umutumire Francis Rohero ariko aravuga ku vyerekeye cyane cyane igisata cy'uburimyi, igisata gikomeye cyane no mu bihugu bimaze gutera imbere byahereye ku gisata cerekeye uburimyi kugiteza imbere biboneka hanyuma mu nyuma bitera bija mu bindi bisata bijanye n'iterambere ko gushika n'ubu ico gisata ni gisata kigifise uruhara rukomeye no muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere. Tusubire turondere umutumire wacu Francis Rohero mu mwanya amatelefone ameze nabi muri iki gihe.
Bebe ya bwose waturarika. Yemezwa ruduhamagari.
None ivyo ni bito.
Iwe yizwe kugwa roho mugabwe wawe. Uza izo teze imbere no gusambura igihugu cyatwibaruje.
Ukabutangiza kutumvira inzego zirongoye umugambwe. Tusubize ni kata yacu.
Nayo ndaguha.
Hanyuma tumenye kuri umwe tutavuga rumwe.
Uti?
Mbe kumenga mwateye akaranga muti bakumugambwe wacu.
Ero na karanga muti mushaka ko tubwira. Nugutura igihugu tuzotora. Mba tutavuga rumwe. Ntibagumara barundi. Tegereza gusangira n'uburako.
Haje bo baramwanje bose n'abyaranje. Nta numwe dusangiye umugambwe.
Eh.
Ni bibi gwanje ushaka turimarisha imiryango yacu.
Yasaza ubugaho.
Naho ubuvuga inyungu yawe.
Maduhere.
Aho kubutura bonye
umwana muhinyiye.
Eh, aho.
Eh.
Uma hamwe
ko fate tumere. Bara muhinyiye. Kumya.
Sikaho sikaho. Sikaho munda. Pinunda, sikunda singa bahungu.
Oya ho byakabereye nikera. Utwa maze kubona ku mwasi wacu ari kudukwegera mu ntambara.
Ndabakomeye amashi n'abahungu bode bakomeye amashi n'ukuri. Imunda se pima ndaba amafaranga yose mushaka n'umunda se.
Meje nawe, ukabanye tinya gufa. Urakwiye kumenya kuzima bw'umuntu aramaze aseseka ntibayoye. Gakingura ari wese atakinduravye ataruka ari umuntu.
Gwaruka gu Burundi. Ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse. Twirinde basesa nk'uyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere.
Ako nakamba mutewe na studio ijambo igisota cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga ku Ijwi ry'Amerika aho duhi ijambo abatwumviriza uno munsi tukaba dufise umutumire Francis Rohero yanditse gitabo Programme d'un Burundi prosper ambitieux et paisible no kuvuga umugambi w'u Burundi bwikwije buhimbaye kandi gutekanye. Telefone umurongo wari wameze nabi twa twagutaye wagarutse.
Ego cyane nagarutse.
Washobora kubandanirizaho wari kuri kijya kibazo?
Ego, nariko ravuga rero ko igihugu cy'ubundi kidakenye kwabo yari karavuga nk'abanyeshuri ngo ntibashobora kubisoma. Ahubwo twe twumva yuko abo bisoma bose naho bo bari bake. Bizo babikwiye. Icyo dushaka nuko baje imbere bakumva uruhara rwabo. Nuko dushaka ko umuntu muto azobisoma. Azobyumva naho twari yaje. Azobyimba ngo kandi kandi kubishika nako. Nagira nce kuco yaravuze mukanya agira ati wavuze ubwa mbere yagira ati amafaranga amwe abayagenewe bakayajana mu bindi bijya bitegerezwa kumera kurya nagomba kukivugira ko ku kintu ntagomba gufatira ko mu byo turiko turakora iyo abantu bapise umugambi iyo bawiyumviriye ejo mu nzego zifata ingingo hakaba harimo abantu badashobora kubyemanga nkanafata akarorero nk'umumana amashinga amateka iyo hari umuntu ariyo kubera yagiye kuri iste kuko bamushize ko kubera abantu babimushizemo atanivyo yumva none yoja guharira kibakuye amafaranga mu gisata kimwe cyangwa ikindi ntacyo bimubwira ndiko rero twe turiko turibaza yuko muri mvange abantu bizoshikaho twabikuko turiko turabivuga bizogera aho bavuga bati nabo dushobora gutora nuko bavyumva nabo turiko turagira nuko babyigishijanye bashobora kubyumva bumbye bariko baraje. Ivyo rero ni ibintu binini byinshi bifatanye nibaza ko cyo tuza turagenda twigishanye n'abarundi ubu unye bagira bati birashoboka kugira ikintu gikosoza kugitegera si slogan icyo no kwita icivugo oya ni ibintu wiga ukabisoma ukavuga uti ibi ejo nobikora nobikorerako nogiraho ndabishikanye mbere n'uwo notora akaje imbere azoba byumva azotegera igituma ya mahera aje muri iki gisata ntaje mu kindi ibyo bikumvikana uno munsi rero je ntacyo mfise ni idoga kubiriko biraba kuko kubaheza imyaka bimeze uko.
Murakoze. Tufise kandi ku telefone Jimmy muratwumva?
Ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza?
Yewe ahanini si ikibazo.
Eh.
Ariko ndushaka guterera. Mbaje gushimira kandi ndashigaje mwateguye.
Eh.
Kuko ayi bacu mu Burundi turahaje ahabona abantu bagomba bicana ugwaruka uje mu ntambara. Ahanini nuko atacyo bishobora gukora. tugasaba leta rero izojaho ahanini bisunge ikintu kuta sekitere privé bayishyamo uburyo n'imita bareke abanyamita bayizane hanyuma ugore ko ronka ronka kazi hanyuma bacafate igisata cy'uburimyi n'ubworozi baruhe amafaranga akwiye kugira ejo n'ejo bundi nta muntu n'umwe adushaka kujya mu ibarabara cyangwa ahenzwe n'umuntu ngo gutera ugasanga bariko bajya guterana amagenazi kurasana bagahamahera amahiko bari batacyo bafite ubwo umusaza afite icyo ariko barakora igihugu cyacu cy'u Burundi nta muntu azoza kubwira umuntu w'umujene ngo kora iki abona kazi akazi karakora tugasaba leta izojaho ko n'ukuri yofata icyo gisata cyita sekitere privé n'igisata n'ubworozi bakarushaho n'uburyo bukwiye kugira urwaruka ruva akazi rukora nko mu bindi bihugu.
Murakoze kuri telefone kandi ubundi mu batwumviriza Donatien muratwumva?
Yego.
Mufise ikibazo mubaza canke intererano?
Ari ni intererano.
Muduhuge ku ijambo.
Byagomba kuvuga yuko kugira ubundi butere imbere kuko umuntu yoza nk'ubugize agataronka kazi. Kubyo kurima naho ndazi ubu ni sawa byinshi angere ubu barayitanga ku bwinshi.
Turamutaye ku murongo dufise uwundi mu batwumviriza Kasim muratwumva?
Yego.
Mufise ikibazo mubaza canke icyumviro muterera?
Yego none nafite cyo nterera kandi nkagira n'ikibazo.
Yego
nubanza gushimira radio iri za Amerika kuko iratwitayeho cyane muri iyi minsi twagize ingorane z'amaradiyo yaturiwe hama turonke aho tuba tugishikiririza ikiri ku mutima cyanke ibigoye igihugu hanyuma iki intererano yanje nagira banze kuramutsa umutumire
mwaramutse neza
hanyuma nkamubwira nti ni ukuri icyumviro mwatanguje kirakomoye cyane ngira ngo uwoba atacumva n'uwoba afite ibindi bintu yiyumvira iterambere mu Burundi rirakenewe hama navuga nti iyo migambi ngira ndakubaze mu gihe turi mu Burundi bumeze uko bumeze uno munsi butwagwa uku nk'uko wavuze uti burase abatumye politike bacu biyumvira icyo baronka baba abategetsi ntibiyumvira icyo bafashe umurundi none murabona ko kugira ngo Burundi bube nk'uko mubishaka ko butera imbere abanyagihugu umunyagihugu akaronka icyo afungura akaronka ingene abaho amerewe neza mu Burundi urabona yuko bishoboka mudaciye muri politiki hanyuma ikindi kibazo nacyo nuko gukorana gute na leta kugira mu mubumvishe yuko boca muri iyo nzira gihe tubi mu bumeze uko bumeze uno munsi
reka bishure
intererano yanjye nuko cya mbere novuga ari gusaba leta kugira ngo ibanze yashyire ku kintu cyerekeye umutekano kuko iyo terambere nishoboka mu gihe tudasise umutekano ama nka cyambuga igikuru nuko twobanza tukaronka umutekano kwiye ku murundi wese ahari hose mucakora cyose ama n'urwaruka rutwagwa mu byo gutera amagenazi cyanke mu biki kubera batavuga rumwe na n'uwundi munyepolitike akabakoresha yitwaje ko atavuga rumwe na mugenzi we nibaza ko tumaze kuja muri politike nziza yanira akarusha umunyagihugu ngo gwaruka ntibaze ko tusoje muri byo kugwana bagwanira inyungu z'abanye politiki bagwanira inyungu
reka bishure
no bakebura nk'abakebura ndababwira nti inyuma y'abanye politiki agushira mu ntambara kandi atacyo ariko arakwereka nawe uri kuragwanira kizokuzanira inyungu.
Reka bishure Francis.
Murakoze. Nagomba guhera ku wagize ati mbega ngo bashire uburyo bukwiye mu burimyi mu bisanzwe nta nari mu buryo bwigera bukwira ahubwo n'uburiho uno munsi abarundi batari bake ntibazi icyo bukora ubajije n'abariko barabikora ubajije n'abashikiranganje bakurikiranye uti mbega uburyo waronse kuno mwaka wabukoresheje iki akubwira ko yagize amanama ko yarishe amaperdieme ko yagize ibiki nta mwimbo tubona ujanye n'ubwo buryo bakoresheje buryo umuntu naho umuha udufaranga dukeye biraryo hakumugoroba aja kubwira ati nashoboye gukora iki n'iki nibaza ko twese abarundi tubibona ko umwimbo dufise utaho usana namba n'amahera baha amareta atandukanye yabo bagiye batora ivyo rero ntitubivuga mu huku ngo tushaka gusomangiza tubwo ngo turiko turatukana ni dushaka ko abantu babitahura uburyo nibamenye ico bukora babyumve kuva kuri urya muri ntibizi kusabize kuko hariyo n'abarundi bagiye kwishyura badashaka no kushaka kubimenya dushaka ko babimenya ubwo buryo bukora iki bwokoreshwa gute nibagume bababwira gusanga tuzobarongerera bagira neza amahera make ariho iyo muri ubwo muri ico gisata yobikora yaciye avuga ati niba duha kazi na yubundi ngo burimye ngo twaje kwa ryiza nibyo twahereye confidence akandi kazi kose ntigashoboka na pouvoir d'achat yacu itagiza hifatira ahambere ishobora gufatira ni ku mahera atuma abantu bafungura ikintu kigugwa muri iki gihugu cyane umwanya wose ni bifungurwa la consommation ivyo dukonsoma dufungura nivyo byinshi muri iki gihugu gusinzira ibindi byose bitabonetse rero ngo bihagaciro ya mafaranga yacu n'ubundi buzi ntibuzoboneka nta munyamahanga azoza kwembetsa isahani abantu bari kwarapfa n'inzara ahantu abantu bonze bose bari ku magufa ntibikunda ubundi yambajije ati Burundi ngo bumeze ukuburi ubu ukuburi erega ntibiradutse ubunyene ibi turimo ni cyono kwita mu gifaransa ni flui y'imyaka itandukanye myinshi yingene abarundi twagiye turatwagwa umengo ntacyo twinona washakaje sindabivugira ku bategetsi abategetsi batari bakerega bimwe bagira mu iyo bari kubaradutwara babigira kuko baziyumvira uko babyumva ikirabaje n'abarundi benshi banuma bumva yuko bobaho gutyo nyine ngo erega ngo zivugijwe niko zitambwa uwibaza nabo ko agiriza icavuga akabijana mu migere akabijana mu nduru niko yibaza ngo niko kuvuga no muntu kuvuga ni ukugira icyo umutima wawe wemera ingene ucumba ingene ushobora kugishikiriza bishobora guca mu bwitonzi bishobora guca muri byinshi naho ntanga uburorero ingene kwa gasore cyangwa ndadaye bashitse ku byo bari kubararongera batagwanya atawe bononi atawe bakomerekeje muga bagashika ku byo bipfuza nibaza rero kuno munsi nshaka ko haba mu gifaransa une prise de conscience gushyira umutima mpembero abarundi bose bumve bati mbegaje uharagwanje kugira ubundi bumeze bumeze gute uno munsi rero nimba bumeze nabi kugira ngo mereze mu myaka 5 dutangura kubitegura no munsi dutangura kuvyiyumvira no munsi tukamenya tuti ndege buryo buri kubakoreshwa bukoreshwa kugira bugende gute abo bantu ariko bavuga ngo bari kuba ngo umutekano muke serega ntibyadutse biva ku mitima yabamwe n'abandi abategeka n'abatwagwa bamwe bose atanumwe yumva ko arema yabonye mwene wabo iyo rero bamwe bose batarema ku mutima barasa baratabuka mu mitima baramerwa nabi bakibaza ko icyo bakiza ari kugira nabi ni kutagira icyizere cyo kwita l'espoir iyo utagira rero espoir wibaza ko kwicara inyisho wibaza ko kono nariyo yo binyisho nibyo ahanini rero nibaza ko ari ibyo twebwe aho twumva ingene duhagarara umutekano muke si cyo kiza imbere hatangura ko abantu bahera kurima abantu bahera guteza imbere ubutunzi bwabo hama bakabura icyo bafungura hama inzigo ikaza mu mutima hama mu nyuma hakaza umutekano muke iyo bafashe byose mu ntoki bagateza imbere uburimi bwabo aba bategeka bakabijamo imbere abo bantu bose yari karavuga ngo abategetsi nibagira ukunuku twebwe si cyo duhera ku munyagihugu mugabo twese nitumenye icyo dushaka gukora cyo gikore ubundi nawe yaciye ambaza ati mbega ngo muzobicishe mudaciye muri politiki mbega kugira politiki no kuvuga iki kugira politiki kuri twebwe si kuvuga kuja mu mugambwe si kuja kwicara mu manama y'imigambo atari icyo cyo turakuburaye ibi biganire uno munsi ndiko ndagirana namwe ni politiki ko ndiko ndavuga icyo tuma barundi bashobora gufungura ni politiki kwiyumvira icyo tuma umurundi wese ahari ashobora kunezerwa niyo politiki iyo nayo abantu benshi bashoboye kuyiyaga bakayivugana naho bataba bari mu mugambwe ntacyo bo kwipfuza gushika ko batoshobora
murakoze
murakoze
dufise uyundi mu badukurikirana Thomas Thomas muratwumva
yego me
murashobora mufise ikibazo canke intererano murashobora kubishikiriza
kandi nakabado kwanza ndaramukije Francis
mwaramutse neza
ni nagomba kubatera intege kw'ico cyiyumviro mwafashe kuko turaje mu gihugu cy'u Burundi hariho intumbero abategetsi bagenda bajyanamwo ugwaruka ugahura ugwaruka uno munsi bagwigisha inzankano zo kwanka batavuga rumwe gusa rero washaka nayo mahera abazungu cyangwa amashyirahamwe kanaka afashisha igihugu ugahura bariko barata mu iyo nzira yo kujya barabasororera babwe babereka abanza bari bo ugahura nicyo kintu bariko barabigisha aho kubigisha imigambi y'iterambere kugira ibyo biteza imbere babereka imigambi myiza ahubwo bakabereka inzankano rero navuga ni ibyo intererano y'iwanjye nasaba ko abo yodarashikiye abari mu bategetsi yodarabahanura bakareka kwigisha ujyana abanyagihugu ahubwo bakabigisha imigambi y'iterambere uno munsi isi yaratiturutse bwaho kuturondereye uburyo bw'ingene isi yose irakumera ahubwo bagana ibintu by'intambara ibyane ubutegetsi budahera bamwe batagomba kuva ku butegetsi nabone baterekana imigambi bafitiye ugwaruka gwabo no vuga ndi ukuri abazoza arashira bose yaba bategeke abaronda gushika ku tegeke boza baribuka neza ugwaruka bibuka kazoza kabana bazosiga kuko nibaza umunyapolitike ukuri kaba kuye kuraba kazoza kumunyagihugu cyane ku mwana sise kuko bobo novuga yuko ari abantu mu mwanya muto baba bafite imyaka mike yo kuramba mugabana bavyaye nabo baba bafite katoza karekare baba bakwiye kuba aribo bafashe iki muvuga nti doha n'urugwaruka muri rusangi umuntu amaze gukwiza imyaka 18 yirinde guhendwa ngo bakore ikintu ejo badoze kurogreta ngo barampenze kuko nta muntu umwana w'imyaka 5 abazi yuko icyaha ari icyaha kwitari ibibi gukora ikiba ari ibibi kwiba ari ibibi rero nta muntu abakwiye kuta aravuga ngo barampenze barampenze abantu nibacu bwenge bamenye ko ikiba ari kibi hanyuma muri rusange igihugu zotera imbere. Murakoze.
Murakoze Francis.
Ego cyane yaravuze ngo abanyapolitike ngo mu bisanzwe ngo bahenda ugwaruka jiwe siko ndiko ndabyumva. Ugwaruka tuvuga nabo bantu ari karavuga ngo bashye imyaka 18 nabantu ubuno munsi baciye ubwenge twibwe dushaka kubumvisha ubwenge bwabo abo bantu bavuga ngo barabahenda nabo nyine ntabyo bazi babyumva uko babibona uko kuko mu mutwe haracyari cyakintu navuga nti bazi bibanza bihari mu gihugu barazi bataba musantere bariho banganuka abadepite banganuka abasenateri banganuka we rero mu mutwe usanga umunyapolitiki yaragize ngo ntegerezwa kuba muri abo ntabaye muri abo buzima buraheze ndapfuye. Uwo muntu rero abwira abantu bari uhande yiwe inge nashobora kujaho ahantu ibyo kokwa byose kugira haje ntibikunda igituma tuguma tuvuga tuti uno munsi tuhimiriza abantu bari mu yindi migambo itandukanye nituriko washaka ikibazo dufise sukurushanywa twibaza tuti mbega turashobora kubera karorero nabukebuke basi abandi abo dusaba nibandi nibagire programme programme yo wayikoze uramenye icyo yemari umunyagihugu umwe umwe wese ukavuga uti umugambo ukozwe abantu bo mu ntara y'inaka bazomererwa gutya igisigaye cyo kuba musitanteri cyangwa kuba umushinga mateka cyangwa kuba umutegetsi kanaka kiba gisa nk'impano isanzwe endo abarundi abantu bagira bati nuje hajye kuko bishoboye kurusha abandi mugabe igihugu gikena gushika wumva yuko utabaye musitanteri utabaye umudepite udashobora kubaho tuba tugeze kure uno munsi niho tugeze nico gituma rero abo yavuga abanyapolitiki bariko barabipfa nibyo babona gusa bose barabizi ko mu migambo yabo nta mugambi nimwe baba bafise wotuma babaho batagiye muri ibyo biti ibyo rero twebwe ntitubiba ntitushaka kubibahora nibyo nahera ko nkavuga nti umurundi wese atanga icyo ashoboye kandi washakajiwe nshaka no gushima badutegwaye bose ibyo baduhaye ni byiza baragerageje aho bageze sinshaka kubatuka mugabo ngira nti mbega umwana yarutse mu 2015 yokora cyo kimwe no mu 80 yogira bimwe uno munsi azi internet azi biriko birakorwa byose bogira bimwe shaka rero ko wenyine agira ati ahubwo ndabishoboye sinshaka rero kushaka guhitiranwa ngo gwaruka ntirukurikire bana ahubwo nirufate gonyene ibintu umuntu bamenye ico bakwiye babundi ngene bashaka kubikora babyihebonyene ubwo gwanko nago yavuga jewe twese turabarundi n'ibihugu bitunze harabaye ugwanko ibikenye cyo kimwe ibyo biva ku kubura indongozi cyo twikwita leadership igihugu kirimo leadership yoshye izo nzankano ntizosubira kuboneka ivyo rero twebwe ntitubika ibanza kinini iki gihugu twotuma umwimbo wacu wiyongera twotuma abantu bose bategera uruhara bafise kugira ibyo bintu bikunde ubwo gwanko nta n'uwomenye gwaciye gwashaka mbere n'abarundi nta n'ugwanko runini bafise ahubwo turubona ubu kuko dusugerejwe tubura n'ibyo dufungura nico bituma cyo tumubinga ugwanko gwabaye runini dushaka ko abantu bakiri bato benshi bumva ikibanza cyabo bumva ko ari bo bageze uno munsi la maturite barageze bareze gushobora kuyaga politiki bayiyumva ko namwe ntanguburo yo mu minsi heze umwana uno munsi afite imyaka 19 ahejeje premiere muri lise ntazi ko azaje muri kaminuza araraba amanota yaronse akibaza ati nzoronka burushe cyangwa nzoyibura mbega ababyeyi banje bava he bazoshobora kungira ishuri uno munsi niwe ariko aribaza ivyo bibazo nabifate mu ntoki yumva ati bwa bundi ndafise uruhara muri iki gihugu ndasaho nshobora kuyigeza ntihagire uwatakambira nabyiyumvemo yumva icyo ashoboye yumve ko atazoshobora guhiganwa mu myaka 5-10 n'abandi bana bo mu bihugu duhana karere mu gihe atazoba yarize ngo atere imbere ngo amenye icyo ashoboye nicyo turiko turashaka ibyo guteranya ugwaruka abakuze n'abandi ubu twese turabarundi turi miru 64 cyo kimwe uwo mutwe yarashobora kuba afise ubwenge bwo gukiza kino gihugu gusumbya abandi.
Dufise kandi Habimana ku telefone. Habimana, uratwumva?
Nabumva.
Mufise ikibazo canke intererano?
Mufise kibazo ni intererano
eh mugishikirize
reka mere ko kabazo bazo mutumire icyo nawe ariko arakora yobwira leta kugira ngo iterambere ariko aravuga live kandi riduge live rininiya ho ugwaruka gose ushaka kuronka kazi kuko hari abantu benshi bashomereye gusumbya mbere hamo usanga abandi basumbya abandi nawe icyo yoba ariko arakora kugira ngo ugwaruka rutere imbere bose baronka kazi kugira umwe wese aronka icyo agenda arakora mu buzima bwiwe icyo yo fasha muri leta wewe n'icyahe cyanke n'ibintu byo kudafuma radio bakavugiraho gusa ugasanga iyo aya mashyirahamwe yabo nko hanze barosifa cyane ugasanga ni bimwe bateye bigungira ko gusa ajya kunyishyura kwabo kabazi intererano nayo mfite nuko nyakubahwa umukuru w'igihugu aheruka gutsinda amatora yuko yoshinga ubutegetsi burimwo bose abatsinzwe abatagiye mu matora bose ubutegetsi bukabakabusangira bukajyamo bose kugira ngo turabe yuko ibintu by'umutekano muke byohera mu gihugu nabo ndiho yabaye akayobera abahinzi nko ngaho ibujumbura urabona yuko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa ntaho hariho abatamenyekana iyo baguye n'abandi bamenyekana ahandi baguye ubu amaradiyo yarugawe amenyesha amakuru barahunze abantu benshi ubu mu gihugu ni kibazo washaka gusanga ubu ku murango ariyo aragahengwe mugabo iyo hageze mu ijoro amagerenade ibiki ukumva biko biraturaga kutazaba bituri nicyo gituma rero twosaba yuko umukuru w'igihugu yose ngo ubutegetsi burimo bose akabazo kanze karako n'interano yanjye
yari murakoze reka abishure Francis
ego cyane avuze ngo twe twobwira iki leta Fidele Mouvement Orange si ishira hamwe ririko gisumamwo si ishira so mugambwe kuri ubu unye ni ntumbero ya politique cyo no kwita un courant politique twebwe ntituriko turagira ishira hamwe risaba imfashanyo ngo nibadufashe ico dufise mu mutwe nivyo twanditse ngaha muri ivyo gitabo ko avuga ngo turiko turavugira ku maradio ego cyane uru n'urubuga rwiza cyane mwashizeho kugira ngo ashobore kutumva atubaze nk'ico kibazo yatubajije kugira dushobore kumenya n'abarundi batari bake gutuma tumana ko makuru ni kimwe mu bintu bigezweho bituma uno munsi abantu bamenya ico botora n'ico batotora ejo mu bigize iterambere ryabo nibaza rero yuko tutoja mu byo kubitana ku miragwe ibyo turiko turakora tumaze imyaka ishika munani Mouvement Orange iriko irisuganya yegeranya umuntu umwe ku wundi atawe dututse atawe duteye kwishavu muri bamwe muri mwe twebwe barabaye mu migambo itandukanye twarabonye ingene bimeze washaka kugaya canke gushima ikiri hirya no hino ni ikintu gito cyane gisanzwe ku barundi bose keretse ko abantu benshi bakunda kujya baravuga ibitagenze neza nayo twebwe ubu umwe turiko turibaza tuti birashoboka ko muri Mouvement Orange haba ishyirahamwe ry'incabwenge ry'abantu bumva bati ejo turashobora kugira aho tugera ya myidogo y'abantu bagira ngo mbega ngo ntari mu mugambwe nobigira gute ngo mbega ngo ntari ngaha nobigira gute dushaka ko baja hamwe bumva icyo bashoboye kugira iyo rero niyo ntererano turiko turakora ivyo turiko turavuga turavyigisha hose aho turi naho duciye dushaka ko abantu batwumva tutaravye umugambwe barimo bari mu mugambwe munaka turababwiye ati mbega mujya mugambwe bababwiye programme igihe ntimusubire gutukana na bene wanyu ntimusubire kuryana nimuyage programme mubaze icyo commune yanyu bayiteguriye muri uwo mugambwe nimba atagihari kabuka wumva ibyo turiko turakubwira nibaza rero yuko uyu mwanya ndiko ndavuga ibi inye hari byinshi byabaye kuva mu 2010 twaragiye turavuga icyo twibaza abantu bamwe bari kubaraja mu migambo ariko baraja mu matora no mu minsi heze twaravuze icyo twiyumvira ku byari ko biraba uno munsi turagira tuti none bwa bundi wa muntu yaguma yita muto wa muntu yaguma yita ngo ni wa kiri muto birakwiye ko aguma atamariye amaso aya hatari buyabone kuki we atomenya ahubwo icyo ashoboye ngico rero icyo twe turiko turakora kandi tumaze imyaka twaragerageje kukiyaga n'abatari bake twaravuganye n'abantu tugira tuti mbega ubwo ntitwihenda mugabo tugasanga uko aheze imyaka ibiri kimwe twavuga nicyo cyari kugira akamaro haraheze nk'imyaka ibiri twarigeze kuvuga tuti urugwaruka rudahawe akazi urugwaruka hatabaye ama investissement adasanzwe kugira ngo abarundi baje ku kazi ni bombe arotardema ku munyapolitike wese w'umugambwe uwo ari wo wose yobavamo ntibibaze ngo bizokwijana igihe ujana abana muri za kaminuza ubajana mu mashuri ngo bige utazi icyo bazova mu gumu babwira gusa ngo bazokwimenya ukaba umunyapolitiki ubivuga utazi icyo ari cyo kwinvestisa kugira ngo abo bantu baronke aho baja uburi ko wewe nyene uritera ubupfu utaziye buzoza bupfu ntirikunda rero ko tugira abalisansiye ibihumbi n'ibihumbi muri iki gihugu abantu basoma diplome A2 abantu biga primaire bakiga bagaheza uyibaza ko bazoja ngaho batekereze banume umunya politike wese abyiraza uko yarakwiye kumva yuko agowe umwe mwanya rero tugira tuti kugira ejo mu myaka 2 ntituze tubipfe tujyana dusubira kuryana ahubwo ni dutangure kubiyaga naye ico vuga ngo twohanura abandi nabandi abarundi bumviriza buryo ubahanura nibanga nimba hari uwo byo byokora ku mutima no munsi bituvuga nabishire mu gaciro arikore abarundi bose bama bariko barahanura nta nyagupa nta nyagukira nta mugambwe nta shira hamwe turabarundi aho tuva hose ico tubamwe cyose baba bihebeye imana n'abatihebeye imana twese turabarundi dukeneye kubaho dukeneye gufungura dukeneye gutekana kijya tuvuga ngo la prosperite si itunga ni amahigwe urashobora guhigwa muri bike cyangwa ugahigwa muri byinshi lezambisi kunda ku mwana wa Burundi n'umusatsi imyaka 18 ashobora kugira ati umuntu unzwe kwigisha muri leta z'umwe za America muri kaminuza yaho yo bishika ko gutatazi no gukonja igira ivuga et yo bishika ko gute nico turiko turashaka kubwira abantu amambisi twipfuze iyo kuba Burundi buri paisible nico turondera ntigishobora kwikora bihera rero mu byo turiko turavuga kuko kubikora si kudidi migere kubikora si kugwana namba
ndumva neza
munyarutse muri make mubaze ari kibazo cyangwa intererano make cyane ahubwo mubaza ko kabazo kuko umwanya uri kura tujana
murakoze kumbanza gushimira umutumire Francis igihugu cy'u Burundi ingoro ni gifise cyangwa kandi nkizo ka Francis ntizikoze kuboneka nibonetse nayo byari mugambwe uri ku butegetsi ntabwo ivuga ngo bayumve uyu muntu Francis afite ibitekerezo byiza byo kubaka igihugu umuntu wamuha umwanya akamuha uburyo yajijura abanyagihugu akajijura n'abategetsi bamwe batamwumva uko itunga ry'igihugu rigomba gukoreshwa muri make rero mu minsi ishize agiye kumva avuga ko yagomba kwitoreza
mubaze icyo kibazo n'ingoga umwanya uri kuragenda aronga akanya ko kubishyura hasigaye nk'umunota umwe
nakomeza abandanye n'ubwo bitakunze akomeze agimbere uko indongozi nka Francis nizo dukeneye urakoze
murakoze Francis muri make cyane
yego cyane nibaza ko izavuze birumvikana twarabivuze muri bijya bitabo ahenshi mu bantu baje mu mashyira hamwe atandukanye cyangwa mu migambwe usanga abiyita bakuru batumviriza umuntu n'umwe mu Burundi turacyafise ingeso y'ukumva umengo tukomoka ku bami umengo ubutegetsi ubukuru umengo ubufise kirazira kundi umuntu avuga icyo nico twari twagiye turagaya ahenshi mu migambwe itandukanye si mu migambwe gusa ngo uri ku butegetsi n'iyindi henshi nuko bimeze umuntu amaze kugira akantu kiwe yita kwa mukuru ntakumbiriza birashoboka rero ko abantu bagira ubwigenge bwabo bakagumana ubwigenge bakayaga politiki aho bari bakavuga bati nimba turi 10 muri commune tukaba tuyigenga tukaba twumva icyo dushaka gushikako ejo turashobora kuja hamwe tukakivuga atawiyita ngo nuko ari president ngo nuko ari iki ngo nuko ari iki nibaza yuko avuze aho nyene biri si kibazo cyuko ngo Francis abacibwenge abarundi benshi baracibwenge genda mubaze mu mahanga abarundi bose bakorayo genda mumaze mu mashirahamwe mpuzamakungu abarundi bose bakorayo ni igitangazwa n'abantu baciye ubwenge abo bantu ntacyo bazopfa batumariye bamariye iki gihugu ari iki ndongozi abarideri badashobora kubashyira hamwe ngo babakoreshe igihugu gitera imbere
murakoze cyane yari Francis Rohero yanditse igitabo Program d'un Burundi Prosper Ambitieux et Paisible umugambi w'u Burundi bwikwije buhimbaye kandi butekanye twako turavuga ku cokogwa kugira ngo habe iterambere rirama ry'ukuri mu gihugu kaba twashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugire mugoroba mwiza.